Twashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Aha i Washington DC muzindukanye na Diana Nininahazwi ikaze mu biganiro vyacu vya kino gitondo. Muti twabateguriye iki amakuru yacu turahera mu kanya mu karere inyuma y'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuza kwashikiriza ikiganiro c'urwaruka ejo kizakurikirwa na dusangira ijambo. Nongere ndabahikaze ncuti bakunze ibijwi rya Amerika. Umugwinya butatu wo gutahukana impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania uhuriwe ko n'ivyo bihugu bibiri hamwe n'ishami rya ONU gitaye impunzi ku isi RCR wafashe ingingo ko mu kwezi kw'icumi uno mwaka ikambi ya Nduta izoba yugawe Burundi kugira ngo impunzi z'Abarundi zirenge 112 ziri muri ico gihugu zizobe zatahutse. Ibindi kuri no nkuru na Pierre Claver Niyonkuru.
Biri muri raporo y'ibanga ijwi rya Amerika rifise kandi yemezwa n'abakozi bishiramwe mpuzamakungu HCR gita impunzi muri Tanzania ko ariyo bariko barakorera ko kuva uyu mwaka utanguye. N'impunzi zarabibwiwe ubuze vuga ko zitekewe n'ubwoba kubera amakambi yabo agiye kugagwa. Uyu mugabo afise umuryango w'abana babiri n'umwe mu mpunzi z'Abarundi ziri Nduta ikambi ya mbere nini y'Abarundi iri muri Tanzania.
Tugomba kwirukanwa ku mugaragaro Tanzania n'ibintu biteye ubwoba. Inkurikizi ya mbere nuko hari abantu bazova ngaha bagataha Burundi bagashika bishwa dukoma induru n'ahantu tubayeho kubera tugowe yaba mu gihugu byari bikunda twogiye hasi muri paradizo n'ahantu mu ngora n'ahantu butari muda utorora atakina kimwe ushobora gukora utadandaza.
Mugenzi we bahungiye rimwe mu mwaka w'2015 ubafise imyaka irenga 40 abona ko igihugu cabahaje indaro kiriko kirahonyanga uburenganzira bw'impunzi. Avuga ko n'imbere yuko ikambi yugagwa bazoba basanka babohewe amaboko imugongo
kandi abenshi ivyatumye duhunga bitaratorerwa inyishu. Amakenga yacu aho afatiye nuko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa nuko kwezi kutarashika no kugara ibirasi by'amashuri bimwe amavuriro n'amasengero.
Iyo ngingo ibateye amakenga niheruka gufatwa no mugwinya butatu uhurikiwemwo n'abaserukira leta y'u Burundi Tanzania n'ishirahamwe mpuzamakungu gitaye impunzi HCR vyemejwe ko ikambi ya Nduta irimwo impunzi z'Abarundi zirenga 164 hamwe n'igice c'ikambi ya Nyarugusu kirimwo Abarundi barenga 150 zizoba zugawe mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Ikindi abari muri uwo mugwi bafunditse nuko ku kwezi hazoje haratahukanwa abagera ku 2000 kugira ngo igihe cyo kugara makambi kizogere hasigaye impunzi nkeya. Umwe mu bakozi ba HCR muri Tanzania yaduhaye iyo raporo yatubwiye ko ari ingingo ntabanduka. Prezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nawe nyene yarabishimangiye mu mpera z'ukwezi guheze amaze kubwirwa no mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare ku impunzi z'Abarundi n'iz'Abanyekongo ziri mu bahungabanya umutekano w'igihugu bakaja no mu migwi igwanya ibihugu bakomokamo. Prezida Samia Suluhu uko niko yishuye mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare mu mubonano yaraheje kumuhera i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania.
Mimi kama mkuu wa nchi nimechukua lile angalizo ulilotupa.
Atejewe nk'umukuru w'igihugu akaguhe mwadukubitiye ko kwihweza neza ikibazo c'impunzi cyane cyane z'Abarundi n'iz'Abanyekongo kugira ngo turabe ingene twobasubiza iwabo twakakiriye. Ntidushobora kwemera kubihanganira ko baja muri ibyo bikorwa bigayitse bavuye muri Tanzania canke ko baduhungabaniriza umutekano. Nivyo bizodusaba uburyo bwinshi ariko nka leta tuzoraba ibishoboka byose batahukanwe.
Tutaona nini cha kufanya.
Aya majambo y'umukuru w'igihugu yibutsa iyi mpunzi y'umurundi amabi yaboneye mu ikambi ya Mutabira igihe yugagwa mu mwaka w'2012. Uwo mugabo w'imyaka hafi 50 afise abantu 8 ubari mu ikambi ya Nyarugusu ni kunshuro ya gatatu ahunga kuva mu mwaka w'igihumbi 1972. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika
barashobora kuturasaba barashobora kutwirukana ku nguvu nkuko iki gihugu kimaze kubikora katari gake muribuka abanyarwanda ingene birukanye ku nguvu hariya za Kagera mu myaka yahera bakabana saba bakabagirira nabi muribuka imutabira 2012 impunzi ingene zarashwe zikirukanwa ku nguvu amakungaro rera rero bikakogwa akarere kicecekeye twagomba gusaba by'ukuri kutabagwa hakirikare marasa taraseseka
urunani rw'abaharanira agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko CBDHFK ruratera kamureta ya Tanzania kayisaba kudahonyanga uburenganzira bw'impunzi n'amasezerano mpuzamakungu azikingira. Leopold Sharangabo atwara ubwo runani kuri mikro yijwi rya Amerika yaburiye HCR.
Uyu munsi muri Tanzania harahungiyo abahoze ari abasirikare, harahungiyo abagiye mu myiyerekano, kandi abo bose Leta y'u Burundi irabarondera, abo bose Leta y'u Burundi nagurutoke kugira ngo ibaronke. Mu masezerano ya Geneve mu gihumbi kimwe n'icumi na gatanu na rimwe aravuga neza ko ata gihugu na kimwe kirekuriwe gusubiza impunzi mu gihugu yaje ivamwo mu gihe umutekano wayo ushobora guhungabana. Turavye rero mu Burundi uyu munsi umutekano wazo ushobora guhungabana. Ariko twebwe tubona ko iyo ngingo ari ya politike kurusha umutekano mu nyungu za Leta y'u Burundi igashyigikirwa na Tanzania, hasi nayo ikaba yinjiye mu iyo kadanse.
Mu mwaka uheze Komisiyo y'Ubumwe bwa Afurika ijejwe uburenganzira bwa kiremwamuntu yarandikiye igihugu cya Tanzania ikibwira ko agateka k'impunzi z'Abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye, harimwo kuzitahukana ku nguvu, izifungirwa ubusa n'izinyorozwa zikaburirwa irengero. Ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu mu Burundi bwo bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi zose zitahuka. Ni mu gihe HCR yerekana ko Abarundi hafi ibihumbi 260 bakiri mu buhungiro mu bihugu bya Tanzania, Uganda, Ubuganda, Congo na Kenya. Pierre Claver Niyonkuru ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye mu gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu baba ku murwa mukuru wa politiki Gitega n'ubutunzi Bujumbura bavuga ko bari mu bukene bw'amazi budasanzwe. Iyo amazi atangwa n'ishyirahamwe Regie des Eaux atabonetse, abatari bake bemeza ko baca bikora ku mazi y'inzuzi acafuye ku kubura uko bagira. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye iciriye ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomegwe na Desire Hatungimana.
Aba ba ku murwa mukuru wa politiki Gitega bavuga ko amazi atera abamake cyane ku buryo bayabona rimwe mu ndwi canke ntibayakubita ijisho. Dusengimana Irene ni umukenyezi afite imyaka 30 akaba muri karitsiye ya Magarama, avuga ko kugira aronke amazi yo gukoresha mu rugo bitamworohera.
Amazi aratugora cyane nyine, kenshi turashaka no kumara indwi tudafite amazi. Rero iyo tuyakeneye turajya mu myonga, yaba usanga atari meza mugabo kubera atakundi buri bugira hakurya burura yakoresha.
Amashuri yisumbuye afise uburaro aharangwa ku bwinshi, nayo nyene aragira ibibazo y'ishyirahamwe Regie des Eaux ritanze amazi. Ivyo biremezwa n'abarongoye ayo mashuri. Patrice Simoni zigira barya arongoye ishuri ryitiriwe mugabekazi w'ubwitonzi n'umwe muri abo bayobozi.
Muri Regie des Eaux bikagwa muri ya minsi yuko nabo badatanga amazi ngaha muri karitsiye iwacu, tuca tugira ubukene bw'amazi gushikaho n'abana bagenda kuvoma amazi hariya mu masoko ari yefo mu mibande, bakaheza bakayazana ku mutwe kugira ngo bashobore kuyadushikirira.
Buramatari w'intara ya Gitega aremeza ubwo bukene bw'amazi ku murwa mukuru w'intara arongoye, aho aba yaronka bari munsi ya 50% nk'uko abivuga. Venaman Irambona yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ico gisagara gitera cyagukwa ku murindi udasanzwe ariko amazi atorongerezwa. Agashima ariko ko hari ibikorwa vyabaye birakogwa kugira namaka hari aboneke.
Vyaragaragaye yuko aha Igitega dusanzwe dukoresha amazi ari hariya mu bubiko hariya mu kuzimu mu Gifaransa bita nappe phréatique, bayakuramwo babanje kwimba bagakoresha amapompo. Niyo mazi mu bisanzwe dukoresha ngaha, mena yandi ava ku misozi na cane cane cene kugira ngo ashobore gukwira abenegihugu bo muri kino gisagara vy'ukuri babona ko bidakunda.
N'umwishirahamwe Regie des Eaux itanga amazi mu karere k'ubuseruko bemeza ubwo bukene bw'amazi buturuka ku kubura uburyo bwo kuyagwiza. Claude Manirakiza ahagarariye iryo shyirahamwe Gitega aravuga ko hari umugambi munini uzoza utorera umutura mu cyo kibazo Leta y'u Burundi ifashijwe na Leta y'u Bufaransa.
Mwisanzwe turavye amazi ari ngaha mu gisagara cya Gitega, novuga yuko ari nk'icya gatatu cy'amazi akenewe. Hariho umugambi wo guhingura aya mazi uruzi Ruvu, tukaba twagifashwamo n'igihugu cy'u Bufaransa, n'ubu baracyari ko barakora. Uwo rero ni umugambi novuga wagutse uzoza utorera inyishu amazi yo ngaha mu gisagara cya Gitega mu myaka itari mike.
No mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura iharugwamwo abantu bababa ibihumbi 900 amazi atangwa n'ishyirahamwe Regie des Eaux naho nyene aharugwa ku rugero ruri munsi ya 50% nk'uko amakuru ava muri iryo shyirahamwe abivuga. ababa cyane cyane mu makartiye yo mu buraruko no mu manoko bw'icyo gisagara bakavuga ko amazi atangwa na Regideso baza barayibagiye bikora ku mazi y'inzuzi
vuga yuko ikibazo cy'amazi ngaha cyabaye ndanze twe nk'ubu ntitukironka amazi turamara ninga yose atamazi aje tujya kuvoma mu nzuzi zitwegereye
twe ndikuri ngaha amazi turayabuze cyane turakanya amazi n'amabomba ahari hariho ijyo mu kazima baragiyugaye keshi tuvoma mu ngerero yaruze dutemba ko hari
bamwe mu banyepolitike ntibatahura ingene leta y'u Burundi ifata menenerwa igisata cy'amazi kandi amazi ariyo buzima agatongwa sarongwe mugambwe SNL agatangazwa n'ingena barundi babura amazi igihugu cyabo cyuzuyemwo amasoko y'amazi menshi
natanza karorero ndo munsi ndo gatanga Dar es Salaam amazi bakoresha ava ku birometero birenga 180 bagabo twebwe kuva ngaha gushika ku kibira ni birometero bingana kuva ngaha gushika ahahigi mutambu ni birometero bingana twosaba cyane dushimitse leta ko yo kwigora ikicarana n'abahinga kigatunganywa gushasha ku neza y'abarundi bose
naho mu buyobozi bwa Regideso badashima kugira icyo bashikirije ku cyo bakiriko kirakogwa mu ntumbero yo gutorera umuti ubwo bukene bw'amazi bamwe mu bakozi b'iryo shirahamwe bavuga mu ibanga ko hari umugambi uri mu bubati bw'abarongoye iryo shirahamwe utashizwe mu ngiro uwo nawo wari wo kongereza amazi akuwe mu kiyaga Tanganyika ku rugero rwa metero kibe zirenga 40,000 ukaba wari wateguwe n'umuryango utabara imbabare ku isi Seyisera mu mwaka w'2018 iryo shirahamwe rikaba ryakoresheje amafaranga angana no miliyaridi umwe n'imiliyoni 500 amafaranga y'amarundi umugambi mugufi leta yashize imbere mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ubicishije mu mugambi amazi wota no gutanga amazi akuwe mu kuzimu eau de forage mu gifaransa mu ntumbero yo kugwanya indwara zituruka ku isuku rike na korera n'izindi ariko abama mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura n'abashimbu uwo mugambi mugufi basaba nyabona leta ibicishije mu ishyirahamwe Regideso gutorera umuti ibibazo bituma amazi ahinguwe n'iryo shyirahamwe atabashikira.
Ejo rya Amerika tubandanirize ku kiganiro ejo.
Soje kandi mbaye nikaze mwese mukomeje gukurikira gahunda zose za radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Uyu umwanya w'ikiganiro ejo kiganiro mutegurwa kandi mukanagezwaho n'umuryango Ejo Youth Eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'Ibiyaga Bigari. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye Karemera Patrick mbaye ikaze.
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni kwijana na kane.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mwaramutse mwese mukunda ikiganiro dusangire ijambo mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku twigoro tw'abatetsi b'Abanyafurika bahuriye mu nama nkuru y'umwe bwa Afurika aho bavuze ku bibazo bitandukanye birimo ikibazo cy'umutekano muke mu buseruko bwa Congo hamwe no mu bindi bihugu byo mu karere ka Afurika y'Ibiyaga Binini aho twavuga u Burundi n'u Rwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe na Professeur Emérite Paul Nkunzimana, turi kumwe kandi n'umushingantahe Baudouin Munyantore akaba arumye Congo va mu buseruko bwa Congo. Hanyuma nashaka rero dutangure tuvuga cyane cyane ku itangazo ryasohowe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika muri iminsi ibiri iheze rihimiriza abategetsi bo mu karere kwisunga amasezerano ya Rwanda na Nairobi mu gutora inyishu ibibazo by'umutekano muke n'uruhagarara hagati y'ibyo bihugu. Professeur Paul Nkunzimana, iryo tangazo ry'abategetsi b'ubumwe bwa Afurika mwaryakiriye gute?
Ego, urakoze. Twabonye itangazo rya Moussa Faki Mahamat, alongo e komisyon l'Union Afrikaine, kuzukuri iyo tangazo ko gisunga amasezerano y'u Rwanda yabaye itariki y'ukwezi k'umwaka wa 2022 matanga iyo tangazo amasezerano akaba yuko bari kwirinda kugira ngo ntihabe gusotorana hagati y'ibihugu kandi hakaba n'uburyo bwo kuraba yuko amasezerano ariko arakurikizwa ese cyane kuzekeye M23 ku Rwanda na FDL kuzekeye ku Congo hanyuma hakaba yuko ngo abano na mekanizme de verification kuraba ku masezerano ariko arakurikizwa kandi ajanye na n'intermedia samwe Serge ishyirahamwe mpuzamakungu y'ibihugu byo mu buyaga binini hanyuma n'amasezerano kandi yabaye i Nairobi ya gatatu yabaye tariki zitandatu z'ukwa 12 umwaka wa 2022 hakaba rero yuko muri amasezerano habaye imishyikirano kubonana ibiganiro byabaye hagati ya guverinoma ya Congo na n'imigwi mugikorana 53 hanyuma ariko M23 ikaba itarimo hakaba hariho n'amasezerano yashyize ku mukono kugira ngo iyo migwi ishyire hasi ibirwanisho ariko rero ibyo ntibyigeze bibana gatoyi hanyuma kandi n'ikintu na cumi yavuga ni uko M23 nubwo nayivuze ntiyari yatumiwe ariko akavuga yuko izotumirwa mu gihe izoba yavuye Rucuru Kiwanja na Bunagana
ariko hari abahinga bakurikirana karya karere bavuga ko iryo tangazo ritakoresheje amajambo akomeye yohimiriza ivyo bihugu kugira amahoro nk'uko vyakozwe na Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'Ubufaransa hamwe n'ibindi bihugu aho muvuga ko iki mukanya gato
ego mukanya gato ijo nshinovuga nuko abo bose haba Leta z'Ubumwe za Amerika haba na Faransa haba n'ikandi yo komunike nabyo nyene ntangisho iriko byatsara kubera yuko nanoneho iyo tangazo riheza rivuga yuko hamaga yuko ibihugu rutura bitoza mu bintu bitokwinjira mu byerekeye icyo gihugu cya Congo muri afrika cyane ariko icyo umuntu yavuga ni uko izo bihugu ahubwo niyo biri ugambe zisekuze nyabo bikoreje na onu bikoreje kandi n'abacyangero bodisko iranye Congo acangiro bari Congo hariho n'ibihugu byo hanze ibyo muri icyo gihugu na ziriya ntego za SADC urumva ivyo vyose nukuri n'ibintu vyo kubesha nta ngingo bariko barafata kugira ngo haboneke amahoro muri icyo gihugu kubera yuko ibihugu rutura niyo biri inteko mpuzamakungu SADC n'ibi Monisco niho iri abacyangiro niho bari kuvuga yuko abantu bose nta mahoro bariko barategura yerekeye igihugu
reka mu kanya turabasaba muduhe ibyiyumviro byanyu ku kuntu amahoro yogaruka amahoro arama muri irya ntara ariko nashaka tubaze n'umushyira ntahe Baudouin mu nyantore nawe nyine agira icyo avuze ku itangazo ryasohowe n'ishyirahamwe n'ubumwe bwa Afurika iryo tangazo muri rivuga kuri iki
kurakoze iryo tangazo nararibonye bisa naho bagaragaza ko bakeneye ko iriya roadmap ya Rwanda ikurikizwa ubona ko nta mbaraga bashyiramo ariko bagasa nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze bagasa naho babwira ibyo bihugu ati rwose ntimwivange mu busugire bw'ibindi bihugu n'ibindi ariko ugasanga nta murongo batanga cyane ko iyo ubirebye batansi igeze wabonaga intambara ishobora kwerura hagati y'u Rwanda na Congo hari raporo nyinshi zagiye zisohoka zigaragaza igisirikare cy'u Rwanda kiri muri Congo abasaba kuvana abasoda n'ibindi rero iyo afrikane navuga ko ikibazo ahubwo iragica hejuru basa naho batagishyikira ngo bagere ku rundi rwego kuko ubwo buryo barimo bavuga ntabwo mbona ko u Rwanda rwabashije kubyubahiriza nk'iyo roadmap kuba itarubahirijwe yasabaga ko M23 iva mu birindiro byayo igasubira inyuma ikaba pre-cantone aho bita Rumangabo nyuma bakaba cantona za kindu ibyo rero Ventura ntiyabyemeye urwanda ntirwakweye ingabo ugasanga byari bigeze ku rwego bishobora kurwana ariko natuvuga ko Union Europee Union Africaine ntabwo igitekerezo cyayo gihamye kibarasa n'abantu barerura ntabwo binjira mu kibazo neza aho kigeze
byo babiva kuki kubwanya
ntekereza ko barashaka gufatana double standard barashaka kwerekana ko ari u Rwanda na Congo basa naho banganya responsibility muri kiriya kibazo kandi si byo mu bigaragara Congo yaravogerewe kandi ibimenyetso biragaragara rero banze hari kwiteranya basa naho bari gukiza abavandimwe ariko iyo gukiza abavandimwe ugomba gukoresha ukuri ntabwo ugomba kubindyara
tukivuga ku bihugu nk'uko mubivuze kana amashyirahamwe ibisirikare byo babiri muri icyo gihugu hariho amasezerano yabaye hagati ya y'u Rwanda n'ishyirahamwe rya Buraya Perezida Tshisekedi asa n'uwabyiyamirije akaba yiyamirije rero ayo masezerano ku bwanyu ayo masezerano avuze iki Professor Paul Nkunzimana yereke Butare
ego barakoze cyane amasezerano yo kuri moya y'ikibutare mu Europe yagiranye n'u Rwanda amasezerano nyine asanzwe igihugu rutura rikoresha kugira ngo basabure ubutunzi bw'igihugu urumva rero cyane cyane icyo umuntu yavuga muri icyo gihe ni uko umuntu abona yuko hariho urabona ku isi ukuntu amasezerano agenda agenda aba gutanguranwa zisa uko ari ugutanguranwa kuja kwiba ubutunzi bw'ibihugu urabona nk'ahanye amasezerano hagati y'ubumwe bwa Buraya n'u Rwanda n'amasezerano ku by'ukuri aje ahiganwa ku by'ukuri ni ugutanguranwa urumva ndashyira cyane yuko muri kiriya gihugu jewe naraharuye mu murongo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hariho imigwi ama multinationale mu gisata cy'ubutare arenga mirongo umunani n'atanu akomeye muri icyo gihe ugasanga aracye cyane amashyirahamwe arimo abanyamerika abanyekanada bafatanyije nabo muri afurika y'epfo urumva rero ni uguhiganwa n'ugutanguranwa hagati ya Buraya n'abanyamerika
ubuja gusaba ubutozi bw'icyo gihugu mu nyantore mwebwe ayo masezerano mwayakiriye gute mu kanya gato
nk'umuntu uzi igihugu cya Congo nkareba ubutunzi gifite mu by'amabuye y'agaciro noneho muri ibi bihe by'intambara kandi Congo ikaba ishinja u Rwanda ko ziriya ntambara ziba zishingiye ku butunzi bw'amabuye bakaba barimo basinyana n'u Rwanda kandi u Rwanda mu by'ukuri ntabwo rukungahaye ku buryo ubona hari icyo byafasha amabuye avamo ni make biriya nabonye na Perezida Tshisekedi atabyakira neza bitewe n'uko kari akarere kazahajwe n'umutekano mu gushingiye kuri ubwo busahuzi bw'amabuye biriya rero birerekana ko basa naho bari ku ruhande rw'u Rwanda niba bagiye kugirana amasezerano kandi oriye yo kubanza bafasha kugira ngo n'umutekano uboneke ibindi bizakurikireho nyuma ugasanga ko mu by'ukuri ntabwo birimo bitanga umwuka mwiza hagati ya Congo n'iyo Union Europee
tugarutse ku twigoro tw'amahoro muri iki gihe uyu mezi wa Sudani y'epfo yari mu Burundi avuye mu Rwanda akaba afite umugambi ukorana na Perezida wa Congo Felix Tshisekedi utwo twigoro twiwe two kubonana nabo bategetsi mutubona gute Professor Paul Nkunzimana
ego murakoze kuzonaba nibuka muri iki gihe umengo y'umukuru w'igihugu cya Sudani y'epfo Sudani y'epfo bari kwari kwa gihugu bishasha abanyamerika bashinze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe bagize referendum ni igihugu gishasha hanyuma rero usanga kiri usanzwe muri igihe umurongo niwe warongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ego hanyuma icyo umuntu yoca abishyira abijanisha ni uko murazi ko muri kiriya gihugu hagiyemo inteko za EAC inteko za Afurika y'Ubuseruko cyangwa Iburasirazuba hanyuma Tshisekedi yavuze yuko zijya izo nteko atacu zamufashije kubera ko zitashwe kubana na M23 urumva ivyo kuri Salva Kiir agenda i Rwanda agenda i Burundi agenda i Congo ivyo kuri nta nyisho agiye gutora kuko na burya n'inteko zabo za Afrika y'Uburasirazuba zose uko zavuye muri icyo gihugu nta nyisho bashobora kuboha na cyane cyane kandi n'uko muri cya gihugu nta M23 yonyine hari amagrupu menshi cyane rwose ariho ziriya za za Koteko, le Front démocratique allié, hariho n'izi za Wazalendo na za Mayimayi bose ariko bose bon siko zirarwana no kuvuga yuko Salva Kiir n'ibintu byo gutembera nyine za diplomasi gusa byerekana yuko ariko aratorera inyishu ariko nta nyishu ariko aratora na gatoyi ndabujya n'intego ziwe zananiwe.
Iko me mwishika na hii buduwa mwanya nore uguru gendo mwuru wana kute presida wa Sudan yepo wa sanzu ya walongo yishira mge jiwi hugu vyo mwuri Afrika mwuseruko mwikigi mwura wana ashura uhuwa mikachanye kutora nyishu ziwazo ikume ilike mwuteka no eka nuru hagara ruhari hagati jiwi hugu Urwanda Urundi na Kongo.
Mbona igisubizo kinini mbonamo ariko ni byiza ko bakomeza guhozaho kuko ubushize yase ubwayo yari yohereje igisoda kugira ngo kibirebe ko cyabasha guhosha iriya mirwano baza kunanirwa barataha bazana SADC kuba rero icyo gihe ntacyo byatanze wenda kubera leadership ncyari we uyoboye naho ibintu bigeze hari igihe hagira uva kwizima wenda hakabaho kuganira cyane ko EAC niyo Afrikane na Amerika bose bagendaga bahura n'izo mpande zombi ari u Rwanda na Congo. N'ejo numvise perezida avuga ko hari indi gahunda yo kubonana na perezida Lorenzo ndetse na Kagame asobanura ko byari bi byose we akeneye we yakwifuza ibiganiro hamwe na Kagame ntiyaganira na M23 kuko M23 ari igikoresho cya Kagame ari we nyirayo ari we bagomba kuganira. Rero ndatekereza wenda birashobora kugira icyo bitanga kuko n'abaperezida baranariza aho kugira ngo izo ntambara zibe abantu baganira hakuba iyo roadmap ya Rwanda ikaba yakubahirizwa kuko nicyo kizima kuko izi tansiyo y'ibira bihugu byombi iduteye impungenge cyane.
Igame Professor Paul Nzimana Perezida wa Congo Felix Tshisekedi ya rayashikirije ijambo rikomeye rivuga ko umugambi gutera u Rwanda utakiriho murazi ko yari yagabishije ko ashobora gutera u Rwanda ivyo muha isiguro i
ego murakoze kuzo kuri ariho imvugo usanga ziteye morale ariko Tshisekedi yavuze ibintu biteye ubwoba biteye isoni kuvuga yuko abanyarwanda ari iz'abanyankaragata ba imbecile n'ibindi avuga yuko u Rwanda adashobora kwinjira indani bitanakenewe yuko ashobora gutera ahagaze Congo akarunesha ibintu usanzwe ari imvugo iteye ubwoba kandi iteye n'isoni kubona rero yavuze yuko gutera u Rwanda bituba bikiri mu mugambi ivyo nibaza yuko yari asanzwe bamuhanura canke we nyene ashobora kuba yariyumviye agasubiza agati bambembera bagasanga yavuze bitari vyo ariko ico muri yovuga n'uko muri politiki buriya ikintu gikenewe cyane rwose si ukuraba ibyo abantu bavuga ni ukuraba ibyo bari kubarakora ubu rero imigambi yoba afise ntawuyizi neza ariko uko biri kose hamwe Tshisekedi uba yumva yuko yoja gutera u Rwanda ivyo vyotuma muri kajya karere ingwano iba iy'akarere nyene kandi ivyo bikaba vyose nkuko ndabivuga bikaba ku nyungu z'abanyamahanga babandanya biba ubutunzi bwa kiriya gihugu cya RDC.
Baudouin Munyantore ayo majambo yashikirijwe na perezida Tshisekedi amajambo atandukanye nayo yari yashikirije mbere yavuga ko ashaka gutera